Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 11 y'ikigarama mu mwaka 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye iri njya sango rya makuru mu Kirundi nayo akaba aza kubashimikiye kwizinga inkuru nkuru ukurikira imyaka 10 irarumanye neza habaye ubwicanyi bakoze guhuza umutekano makartie muraru kubigisagara cha Bujumbura no muyandi makartie yamirije kiringo cha gatatu cha Peter Nkurunziza mwitangazo amashirahamwe 19 taranira igicero cya politike yasohoye asaba leta gukora amasohoza kugira ngo abagiriwe n'icaha cyo kubwicanyi bahanwe hisunzwe amategeko. Makenga ni menshi mu miryango y'abasirikare bo muri Tapoke bahasize ubuzima bavuga ko umuryango wabuze wahora kuronswa miliyoni 56 z'amafaranga y'amarundi none ubu ngo uronka miliyoni 28 kandi mu ibanga ku buryo bigoye kumenya ko ababuze ababo bayaronka bose n'ayandi ni mu kanya samikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasiye kwa rama imyaka 10 irarumanye inzego z'umutekano zikoze ubwicanyi mu makartie mu gisagara cya Bujumbura yagirizwa kuba yari yamirije ikiringo cya gatatu cya Peter Nkurunziza. Ubwicanyi bukaba bwahitanye cyane abasore n'abagabo mu makartie ya Cibitoki, Ngagara, Nyakabiga, Jabe na Musaga eka n'abakenyezi barafashwe ku nguvu. Ubwicanyi bukaba bwabaye nyuma y'ibitero byagizwe ku makambi ya gisirikare mu gisagara cya Bujumbura n'imujejuru n'abantu bitwaje ibirwanisho ibyabaye icyo gihe tubyibutswe na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriye.
Byose byatanguye mu ijoro ryo kuwa 11 rishyiruwa 12 Kigarama ahamwe mu makambi yo mu gisagara cya Bujumbura yategwa n'abitwaje ibirwanisho. Ikambi ya mbere yatewe niyo mu Ngagara muri komine Ntahangwa hasubira ikambi ya Isikamu na baze zo muri zone Musaga ni muri komine ya Muha. Ya kane yatewe ni kambi ya Mujejuru mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu bakaba bavyuwe n'ugwamo rw'amasasu mu gisagara cyose. Inyuma y'ivyo bitero abasirikare b'ikambi ya BSP icungera inzego igipolisi cya API rwaruka rw'imbonera kure baciye bashwara amakartie yagirizwa kwa nk'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza bica abo bahuye bose binjira mu mazu aho umugabo canke umusore basiga bamwishe na bamwe mu bakenyezi barafatwa ku nguvu. Ku murango wo kugenekereza rya 12 amabarabara n'imivo itwara amazi yari yuzuyemo ibiziga abo bose bakaba bahavuye baje gutabwa mu binogo rusangi. Ubwicanyi nk'ubwo bwarabaye mu micungararo y'ikambi Mujejuru yari yatewe aho Major Gahomera yararongoye bataye 221 yagiye gusohora mu busho bw'igipolisi mu ijenda abantu indwi bakekwa kuba bari mu bateye maze bajanwa kugandagurirwa mu gace ka Kanyunya ni muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura. Muri ico gitondo c'igenekerezo rya 12 Kigarama umuryango wa Suritena MS Ndwingoma yiga mu ishuri rya gisirikare Iskanu uribuka ko yagandaguwe arashwe mu gihe yari karatabaza arondera aho yoja kuvurirwa ibikomere inyuma y'igitero cabaye kuri iyo kambi ya Iskanu yavuye atangwa mu gipolisi ca gisirikare police militaire yari irongo ico gihe na Colonel Alfred Mayuyu. Ivyashikirijwe n'igisirikare ico gihe cyamenyesheje ko abantu 29 ari bo bishwe abandi 45 barahagarikwa. Ni mu gihe ibitigiri byatanzwe n'amashirahamwe yigenga byavuga abantu barenga 300 bishwe bahambwa mu binogo rusangi. Kwa 17 Kigarama mu mwaka wa 2015 umugwi ugenga w'amatohoza ku byabaye no kumenya ibijanye n'ibinogo rusangi warashizweho. Mucegeranyo watanze kuwa 10 Ntwara n'umwaka wa 2016 wararongoye uwo mugwi Barante Bagurikunda. Icyo gihe yamushikirije amanza mukuru wa Repubulika yemeje ibitigiri by'abapfuye ko ari 29 yongera ko abasirikare 4 n'abapolisi 4. Uwo mugwi wemeje ko atani ibinogo rusangi byahambwe imwe abagandaguwe bihari. Bamwe mu bari mu nzego z'umutekano bavuzwe bagandaguye abanyagihugu bavuye bashimirwa mu kurungikwa mu nteko zijya kugarukana amahoro za ONU n'Ubumwe bwa Afrika abandi bongegwa amapete.
Amashirahamwe 19 haranira agateka kazi na muntu yaboneyeho akagiye kugusohora itangazo aho yiyamiriza ubwo bwicanyi bwabaye icyo gihe imashyirahamwe yasaba leta y'u Burundi gukora amatohoza kugira ngo ikurikirane imbere y'ubutungane abakoze ubwo bwicanyi. Ayo mashyirahamwe asaba ko inzego z'umutekano kubavanura n'ingeso no kwihanira mu kivunga atamatohoza araba kugira ngo hamenyekane uwo icaha cagira. Ayo mashyirahamwe asaba kandi sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI gukurikirana neza imanza zatanzwe haraheze imyaka irenga umunani no gusohora imitahe mpuzamakungu kubagirizwa ibyaha. Ayo mashyirahamwe asaba kandi amakungu gukurikiranira hafi no kudashigikira amabi abandanya akogwa mu Burundi.
Inzamba
abasirikare b'u Burundi bari muri Tafoke baronswa agaciro kabute k'amadolari 300 ku kwezi umwumwe. Abahasize ubuzima imiryango yabo ikaronswa miliyoni 28 mu mafaranga y'amarundi. Aba mbere mu mwaka w'2021 bari baronkejwe miliyoni 56 mu mafaranga y'amarundi. Amakenga ni menshi ku babuze ababo, cyane cyane ko amafaranga atangwa mu kanywa ababo ku buryo bigoye kumenya ko ababuze ababo bayaronse bose. Ni inkuru ya Bonfise Niyongere.
Abasirikare b'u Burundi bari mu rwego rwa Tafoke baherutse benshi muri bo gutahuka mu Burundi inyuma yaho mu M23 bari bahanganye ubwira baki bice bitari bike bari bacungereye, naho bigoye kumenya amasezerano ari hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi wa Kongo kubijanye n'izo ntambara, kuko yagizwe ibanga umwe wese muri abo basirikare yandikiwe amafaranga angana amadolari 300 ku kwezi. Abasize ubuzima muri izo ntambara nabo imiryango yabo yahamagagwa mu ibanga igahabwa miliyoni 28 z'amafaranga y'amarundi. Abapfuye mu mwanya wa mbere imiryango yaronkejwe miliyoni 56 mu mafaranga y'amarundi, mu nyuma baca bahabwa miliyoni 28, no kuvuga ko ayo mafaranga yagabwe umwe kubiri naho atamvo zatanzwe. Ikindi kitarasobanuka neza n'umukando w'abakomerekera mu ntambara ziriko zibera mu gihugu cha Kongo, na cyane cyane ko bisanzwe bitegekanywa n'ishyirahamwe INSS kubagize impanuka z'akazi bidategekanya impanuka zibera inyuma y'imbibi z'u Burundi. Amakenga ni menshi mu basirikare ubwa mbere, kuko nayo bandikiwe bayaheranirwa ayandi makenga akaba ku miryango y'ababuze ababo batazi k'uwo mukando uzobandanya utangwa nk'uko byahora mu gihe bikorwa mu ibanga, kandi ingabo zitari zike zikaba zaratashe mu Burundi. Abatarashika mu Burundi bakaba ari abari mu bice bya Mikenke mu mitumba bitaho plateau na Mwenga, kuko batarabona uko bavayo. Basaba leta y'u Burundi kumvikana n'umuhari M23 wafashe ibice byo mu kiyaga cya Rusizi n'igisagara cya Uvira bihanu bibe n'u Burundi kugira ngo babahe inzira ibatahana mu Burundi. Ibyo biri uko mu gihe havugwa ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ingabo z'u Burundi ziri ku misozi zo zazindutse zitera ibibombe mu bice bibamwo abanyagihugu mu bwoko bw'abanyamurenge. Ayandi makuru akavuga ko hoba hari imyiteguro yo kugerageza kurwana ngo basubire gufata igisagara cya Uvira biriko bikogwa n'ingabo z'u Burundi ziri kumwe n'ingabo za Kongo, Wazalendo na FDL basanzwe bafatikanije mu rugamba rwo guhangana n'umuhari M23. Aya makuru ariko igisirikare cy'u Burundi akaba ataco kirayavuga ko
ishyirahamwe ry'ugwaruka rirwanya ikibi n'akarengane ugisunze ubwitonzi ajena yanegura amajambo aherutse gushikirizwa n'umushikiranganji w'imigenderanire aho yari yakoranije abasirikare b'ibihugu byabo mu Burundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi, aho yagirije igihugu kibanye cy'u Rwanda ko cyateye ibisasu ku butaka bw'u Burundi. Jean Rwimana arunguye gushyirahamwe ahamagarira abategetsi kwirinda icyo cyose cyotuma umutekano uhungabana, kuko abanyagihugu ari bo bahasiga ubuzima. Jean Rwimana asaba ko ibyo byo guterana ibisasu byohagarara agashyirwa imbere ibiganiro. Kurikira Jean Rwimana.
Twarumvise ejo hahise umushiranganje araba iby'imigenderanire n'ubufashanye kw'ayandi makungu y'u Burundi akoranije abasarukira ibihugu byabo mu Burundi, ababwira yuko u Rwanda rwabateye amabombe. Ku by'ukuri amabombe iyo atewe uteye uwundi ibombe uri ngaha uburi kuramwiza nawe gutera nimwe bavuga ngo uteye ibuye inyoni uburiko urayigisha kuguru dusabye ko ivyo vyo guterana mabombe muri kajya karere muri ako karere byohagarara bihagarare kuko nta na kimwe bifashe nta ntambara bituma itsinda atari ukwegera abanyagihugu uhagaze ku butaka bw'igihugu c'iwawe ugatera ibombe ku butaka bw'ikindi gihugu nta na kimwe ushikako nta ntambara ushobora guheza atari ubugizi bwa nabi atari ugukwegera abandi kuko nabo abo biteye baca batera ibindi uteye bibiri bashobora gutera na cumi ivyo navyo nta handi bigwa ku mitwe y'abarundi ujejwe gukingira ku bintu wubatse byatwaye uburyo bwinshi
ishyirahamwe ya jenerali risaba leta na cyane cyane umukuru w'igihugu kudasubira kurungika abasirikare kurwana mu gihugu cya Congo mu ntambara y'igihugu atanyungu n'imwe kifisemo n'ubunyenyeri zikurikire Jean Nduwimana
dusabye leta y'u Burundi kudasubira kwinjira mu ngwano n'imwe igihugu cyose ibereye kerekeswa ivyo musangiye dusabye dushimitse ko ata musoda w'u Burundi yosubira kuja mu kanwa urubibe ngo agiye kurwana atazi n'ingwano agiye kurwana yariyo n'iki muzanira atazi yo politike tuma bagwana yariyo atayenere n'imwe igihugu kirakura umunyagihugu arara tubitse umukanda ngo atuburure dusabye dushimitse ko abatware b'u Burundi bokwima amatwi ibyo byose bituma binjira mu ngwano ari ubushonje yemere asonze uweza kuguka kuko ibigori bikera dusabye dushimitse ko atawarondera uburyo bw'amafaranga mu gushora abasirikare ku isongoye mu gushora abana b'u Burundi ku isongoye mu gukwegera abana b'u Burundi bari mu ntara cyane cyane zegereye imipaka ya Cibitoke imipaka ya Congo n'imipaka y'u Burundi dusabye ko atawosubira kwiyumvira gutera ikintu icyo ari cyo cyose nibuye kirazira cyaziririzwa kuritera hakurya y'umupaka ku butaka bw'ikindi gihugu kirazira kuko buri kukwegera abarundi wewe uteye ibuye rimwe abandi bazotera amabuye atanu ayo mabuye rero mu kuyatera bazohereza ku barundi icyo gituma rero dusabye dushimitse ko abasoda b'u Burundi batohirahira ngo basubire kujya gukwegera abarundi abatwara igisoda tubasabye guha indero ikwiye abasoda kuko no mu ngwano indero irakenewe kuko ivyo byo gutera ibibombe bahumirije bihanwa n'amategeko mpuzamakungu araba iby'intambara dusabye ko rero atawosubira gutera uwundi gutera abandi hanyuma turabe iyo ngwango ruva turabe uza gutera Burundi atawamuteye
imbere yo gusozera n'amakuru y'ikiziga cy'umugabo catowe kuri uyu wa gatatu muri komine Ngozi ivyo vyabereye ku mutumba Rusuguti zone na komine Ngozi ababonye ikiziga cy'umugabo bavuga ko cari kimaze kononekara ku buryo byari bigoye kumenyekana abajejwe intwaro n'umutekano bakaba bafashe ingingo zo guca bafuba icyo kiziga ubu bikaba bitaramenyekana icyamwishe mu gipolisi bakamenyesha ko amatohoza ku rupfu rw'uwo muntu ariko arakogwa hakaba hari haciye ikiringo c'indwi imwe gusa hari ikindi kiziga cy'umwana yari akimenyereza muri rya shure bita Gadiene nacyo catowe aho nyene mu gisagara ca Ngozi aho bita mu byegwa hari haciye iminsi yaranyurujwe n'abantu tashoboye kumenyekana kino ngaha cyo dusozera no makuru nk'abashimiye mwese mwese muduteze yombi tugashimira n'abagenzanje umwe wese ubwite ciwe bamfashe kubatorokaniriza mugire aho mwamwubahwe mubanye no mu byanyu na gahwana.